Wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 250 73 89 20 502 cyangwa utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:00 z'umugoroba.
Bakunzi b'ikiganiro Wibaziki, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya Union Européenne ryagumije ibihano ryari ryafatiye abapolisi babiri bakuru b'u Burundi bafise ipete rya General. Ivyo bihano byagumijweho kuri Godefroid Bizimana, icegera c'utwara igipolisi c'u Burundi, no kuri Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo bihano babifatiwe kuva mu mwaka w'2015 bagirizwa amabi yo guhohotera kiremwa muntu. Wibaziki kuri iyo ngingo iherutse gufatwa n'umwe bwa Buraya. Turungikire amajwi ariyo audio canke utwandikire kuri nimero WhatsApp ariyo akamenyetso ko guteranya 14 38 252 54 72. Kino kiganiro mukamwishikirizwa na Benoncile Ninazwe Jospin Nduwimana akaba ari wari mu buhinga bw'ivyuma.
Ndongozi, ndongozi, zamaji.
Twakire uno munywanyi wa mbere akaba ari niyo ngabo hari mu ntara ya Kayanza.
Je hamwe gihunga bwa Buraya Union Européenne cyakomeje ibihano cyari cyafatiye abapolisi babiri bakuru b'u Burundi bafise ipete rya General. Ibyo bihano byakomeje kuri Godefroid Bizimana, icegera cy'utwara igipolisi cy'u Burundi, no kuri Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji w'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu. Jewe ibyo bihano by'ukuri nibyo byafashwe kuva mu mwaka w'2015. Jewe ku ruhande rwanjye ndiyumvira nti ibyo bihano byari bikwiye kugumizwaho ndetse mbere bigakomezwa. Muri uko gukomezwa sibo bonyine bari bakwiye gufatirwa ibyo bihano n'ubumwe bwa Buraya, hari bakwiye gufatirwa ibihano n'uyu atwara igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye, kuko kuva muri 2015 niyo yari arongoye umugambi wa CNDD-FDD washyizeho urwego rw'imbonerakure zishe abarundi benshi n'ubu zikibandanya, zahohoteye abarundi benshi n'ubu zikibandanya, zakoreye ibyamfura mbi abana b'abigeme na ba nyina benshi kuva mu 2015 n'uyu munsi bikibandanya. Ndabona ibyo bihano byari bikwiye gushyirwa no kuri Varisito Ndayishimiye, bigashyirwa no kuri Bunyoni, bigashyirwa no kuri uwitwa Albert Shingiro. Arimo baguma bavukira u Burundi yuko u Burundi buhagaze neza ntangorane bufise, ibibi akabyita byiza, amarushwa n'amagorwa abarundi barimwo akayita amaraha n'umunezero ku gihugu kiryoshe kandi kiryohe abantu bamerewe neza. Ibyo bihano ntibyari bikwiye kugarukira ngaho gusa, byoja no ku bandi bose bagiye bakora mabi bakwiye bagiye bakora mabi kandi ni benshi ibyo bihano kandi byari kwiye gufatwa n'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika iyo Afrikani na nyene yari kwiye kwafata ibihano nk'ibyo akarere ya Afrika rika kwiye gufata ibihano nk'ibyo kuko urundi bwahindutse ishamba ishamba ritwagwa n'intare intare itegeke kwishaka mu ishamba ry'igikoko ishaka ikici igikoko ishaka nta kindi gikoko gifite ijambo mu ishamba atari intare urumva ubigize intare zo kwica no kuniga abo bashaka no gukiza abo bagomba na Amerika rikwiye gufata ibihano nk'ibyo nations ni gafata ibihano nk'ibyo n'imfashanyo zose bakagomba bakazigumya mpaka kikabijya igihano cyangwa ibihano byogondoza abo bantu kugira ngo bahindure amateka n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi batwarire neza bose bemere baje mu biganiro n'abatavuga rumwe na leta kuko ibyo nibyo mbona
ibi bihano rero kuba byaratanze nk'uko nta kintu kinini ya cyane biba byafashe uretse kuba byanditse mu mpapuro gusa bakavuga ngo uno yarahawe ibihano ariko nimba yarahawe ibihano amatungo yiwe akaba ari aho umwana wiwe akaba yiga agashobora kuburenga igihugu aje kwigira hanze nawe akaguma aho mu gihugu nta kibazo nta kiba bitwaye kuko nabundi no gusaza basanzwe yisaziye bavuga ati nishaka nzapfira mu gihugu nyine muko umwana wanje bari kariga ati jewe ndakugarika nimba nzaba ndaha mu gihugu ntarenze imbibi mugabo umwana wanje azaba yagiye kwiga azaba yibereye hanze yibereye mu buzima bwiza nico gituma agira ati ushaka azankunda ushaka nyanke mugabo ati je ndifitiye nta kibazo kuri ibi bijanye n'ibihano kuzikuri cyenda ubona yuko nta kintu bishobora kuba byahindura ku myitwarire cyanke ku bikogwa bibi bibasanzwe biko bikogwa ngo kubera ko ngo yafatiwe ibihano nta kintu kizima cyane rwose kuzikuri cyavura gihindura hagomba kuba gusinyigisho gusaba kugira ngo umashire guhinduka hanyuma ahindure imikorere ibikorwa yakoze bibi noneho abihindure ibyazi none ibikorwa byiza bw'itsina ryiyo risubire bwa agateka ndetse no gucafuza igihugu gusa kumva ngo harabafatiwe ibihano bigaragara yuko igihugu kiba cananiwe kubafatira ibihano abantu nta kindi kintu bigamije gusa atari ubutukisha igihugu cyonyine ego iyo niyo ntererano je mbona nico kimuna ashaka ko nabivuga ko nuko murakoze
murabandanya kumviza ikiganiro wibaziki uyu ahejeje kuvuga akaba ari Mariko wo mu ntara ya Kirundo aho kwashikiriza ibyumviro vyiwe kubijanye n'ibihano byagumijweho kuri Godefroid Bizimana hamwe na Gervais ndiraho ko bucari wenda kugarika murabandanya kumviza ikiganiro cha Radio Inzamba hagateka kawe akaba ari ikiganiro wibaziki
bibiriye bivuga neza komijuru ibibanza byinshi korusifa nawe yatibutse atibukaye umuji nyamwishi kuko
reka twakire ndagije imana nawe w'imwaro agira ica dushikiriza
ndabara mukije murakoze kumijambo cyo no vuga kubihano ubumwe bwa buraya bwafatiye irizendira ko buca batazyanda kugarika n'uyu yari cyegera cy'igipolisi mukuri inyo europeyene yakwiye kubikumitsaho kuko amabi akorerwa ngaha mu Burundi akaba akamizwe n'ingoma ni menshi urabona ubu leta amabi yose rikaraba leta irinumira mena ni leta ndagi iyi leta ndagi yacu rero ibintu byose biba ngaha mu Burundi iranuma nicyo bituma ibyo bihano by'ubumwe bwa buraya bikwiye kuguma kuri abo bategetsi n'ababunyoni bose n'abo batavuzwe ibihano birakwiye kubagumako kuko uyu mugambi CNDD-FDD abantu bariko barapfa abandi bariko barangazwa mugabo wowe uguma winumiye wowe wavuze ngo leta nzeye iyi ni leta ndagi leta itavuga ngo umunyagihugu ngo amenye ingorane arimwo abarobere ba leta barabaratera mugabo leta ndagi iguma yinumiye ntihumuriza abanyagihugu ngo bamenye ibyo ari byo biriko biraba mu Burundi nicyo gituma dusaba na y'amashyirahamwe ariko arakurikirana ibya sentare mpuzamakungu sentare muzwa makungu nitangure gukora ngaha mu Burundi ifata abategetsi kuko urabona sentare zo mu Burundi nta jambo rifise kuri zifise kuri abo bategetsi kwa butungano bwabaye ucama
Bucumi nawe hari makamba havuga ati
Murazi yuko kuva ibyo bihano bifashwe igihugu cy'u Burundi cyaci cikura muri ya sentare mpuza makungu mpana byaha CPI igica rero gihitamo gucudika n'ibihugu bitubaha agateka kazi na muntu na demokarasi n'ibihugu bifise inyungu zo gusahura amatungo y'u Burundi ibyo navyo rero bikaba byaciye bituma aba bantu bakomeza gukora ibikorwa byo gutoteza agateka kazi na muntu no gusahura igihugu no gutera ubwoba abanyagihugu ibyo rero bica bituma ayo matungo basahura uyu munsi bayabika rero muri ibyo bihugu kubera ibyo bihugu byakomeje kubashigikira Ereho twibaza yuko ibi bihano ishyirahamwe rya Buraya ryafatiye bano bantu muri rusangi ishyirahamwe rya Buraya go ryarerekanya ku gatima kuko bashaka ko hari byo hinduka mu Burundi mugabo ibi bintu bakoze babaye nk'abikurayo kuko tuzi neza ko ibyo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya rifise ingufu n'ububasha budasanzwe bwo gukora rero ibisumba ibyo kugira ngo rero aba bantu bashobore kubuzwa no guhagarikwa hamwe rero no gukurwa muri twebwe abanyagihugu kuko nubwo babafatiye ibyo bihano ntibyabakuye mu gihugu ngo bigira handi bibajana bagumye mu gihugu baguma rero badutoteza twebwe abanyagihugu baguma bica baguma basahura tukibaza rero yuko ishyirahamwe rya Buraya ryabaye ribandanya kurenzaho uruho rw'amazi no kwigirisha rirazi neza yuko mu Burundi abantu bariko baragandagura abanyagihugu atari aba bajenerali babiri gusa mugabo mu biro by'iperereza mu biro mu gipolisi abapolisi bato bato baba abapolisi bakuru hirya no hino mu gihugu mu gisirikare mu nzego nshingwantwaro babura matari mu basanteri mu ministre abo bantu bose barafise uruhara harimo abantu bafise uruhara mu bwicanyi buri ko burakorerwa twebwe abarundi no mu gatotezo turiko turakorerwa twibaza rero yuko kufatira ibihano abantu babiri gusa bidahagije twibaza yuko bari gushobora gufatira ibihano abantu benshi kandi ntibabafatira ibihano gusa ariko bagashiraho ingingo zose zishoboka zo kubata muri yompi bakatuvamwo kuko ukutugumamwo bituma baguma baca bamera nk'ingwe yibonye kamaraso kubera ibyo bihano by'ibikanganyoni bakabandanya ro kudutoteza
hanyuma baroze crack hakaba mbona bafamatu abona bo umujinyamuzi
munabandanya kumviza ikiganiro wibaza ikireka twakire batazar nawe ari mu ntara ya Kayanza
Musanze ibihano irishyiramwe rya Union Européenne yafatiye Bizimana kote fuwa cyo cumi nenda kugarika nkanje ku bwanjye mbona umengo nta mbaraga bifise nta ngufu bifise uretse ko hamwe hamwe usanga ari nk'umukino nyine muri politiki ndi kuba bimeze kuva ngo bafatiye ibihano ariko Ese ko asanzwe ko ari basanzwe bari mu butegetsi ko ari mu butegetsi cy'igihugu bakora icyo bashaka bagana baratunganya ukuntu igihugu ko bashimvise mwo bivanye n'uko bafise ubushobozi raba umwe ubu atwara igipolisi ubundi nawe amashikira nganje umutekano umva yuko nabo bagomba bakamubwira ati ntusohe igihugu ugome gusaha mu Burundi akaza gakorera mu Burundi nyine kandi ababi yo yakora kuma kwa kuri nyine guko ni wa wundi nyine ubayabikora none atahanywe yagomba gufatwa ahubwo agashengezwa imbere y'ubutungane hanyuma noneho amabanga asanzwe arimo bakayahereza uwundi aba abikenewe kuko burya amabanga bene y'igihugu agomba gutwara umuntu w'intungane umuntu noneho nubwo mwayino minsi isigaye intungane zigoye kubona ariko hakaboneka umuntu nibura ataca yagirizo cyane mu bintu bijyanye n'ibyo guhohotera kiremwa muntu cyane mu bintu by'ubunyomozi n'ibyo kwiba amatungo y'igihugu hagomba kuba rero haboneka umuntu atagirizo mu bintu muri izo dosiye z'ubusuma atabarimwo cyane z'ubugizi bwa nabi none nta kundi ubuntu bugomba kwigira ko yahawe n'uwo mwatsi nta kundi ubwo yatewe intege aba yatewe inguvu kuko ibyo aba yarakoze babona yuko atacyo bitwaye yaje gituma aba yahawe n'igikinge n'icyo yahorana mu ntumbero yo kumushyigikira kugira ngo yongereze inguvu.
Jerome nawe ari mu ntara ya Bujumbura hatubwira ati
baramutse neza. Natangaje kirimo kubona wabi bagumije ko kuko icyatumye wabifatana ubu ntakirahinduka ntakirahinduka kiracyari cyakindi niyo mpamvu rero n'ubundi ntabwo twari gutangira tubonye babiyakuye niho byari kudutangaza kuko icyo cyatumye wabibafatira kiracyahari ntacyo ari gutuma rero babibakuraho n'ibindi ahubwo batabifashe n'ubundi iyo ndabona bararigiye kuva kuko ibyo bari ko baradukorera bakorera abarundi n'ibintu biteye ubwoba n'agahinda rero ntacyo tangaje tubonye babigumije ko ahubwo n'ibindi bazofatwa kuko ibyo bakora n'ibintu biteye ubwoba n'agahinda ntacyo ari gutuma babibakura ko rero kuko nta kihari kuko ibyacatumye babifata n'ubu kiracyahari ni cyakindi nyine ni ukuvuga mu gihe kihari ntacyo tuma bareka kubibakura ko ahubwo n'izindi ngingo ngiye mbona zofata kuko ibyo bandanye bagiye ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda nuko nuko ndabibona badatabaye abarundi iminsi mike yaho burundi burashira kotokoto birababaje cyane rwose
bakunyagishije ubwenge bw'abantu bazoza bakora mu rugo buryo kwisi yose bose bageze no mu mashengero n'abaneza.
Nani nawe hari mu ntara ya Ruyigi hatubwira ati
eko ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mugeze numwe wese sinzi ko mwagirisha mwiherereye ku bwanje je mbona ko nibaza ko ibyo atana kimwe gitangaje kirimo certo kuba tugetse mu Burundi kuko na amanyanga menshi barayakora uravye nka ndakugarika wewe usanga afise amadosiye mabi gose ukaje usanga bariko baranamuha n'ikintu gikomeye mu gihugu kugira ngo bavuke havuke ayo mabi yiwe bo je nibaza ko kuba bafata ibihano atakoze ririmwo yego nta kosa rinini ririmo n'ukuri nuko gusa abarundi nabo dupfanye kwihagarara ko kandi tukabona amakosa mu gato gashaka kuyasakirira ko urumva ko bica bitugora n'ukuri ahubwo n'abandi niba bandayo bafatira ibihano kugira ngo nyine bikebuke yahandi ho ntibobarekura ngo baje mu bindi bihugu urumva boca bavayo batekije inganda barinda bazitekeza ngaha mu Burundi wacu naho leta itavyemera ko bakora amakosa urumva ko bica bigora hanyuma interano yanje yari iyo yego hanyuma murakoze.
Ndiyo kubwayo ari mu ntara ya Rutana nawe atubwira ati
murakoze ku ijambo jewe ico niyumvira ku bijanye n'ibi bihano ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi ryagumirijeho aba ba generali bakuru mu gipolisi nibaza yuko ibyo bihano ata kintu kinini bije gufasha abarundi nk'uko ata kinini byabafashije kuva bibafatiwe aba ba generali kuko urabye aba ba generali bafatiwe ibi bihano bagumye mu gihugu babandanya ibikorwa byabo bigayitse byo kwica abantu ukubanyuruza kubaboreza igufa no gusahura itunga ry'igihugu no gutera ubwoba abarundi ni ukuvuga rero urabye ibyo bihano ahubwo womengo byaje nyabuna nko kubaha intigi kuko kuva aho ibi bihano bifatiwe aba bajenerali babaye nk'abibonye ko amaraso aho kuva ibyo bihano bibafatiwe atakintu na kimwe bigeze bibanga mu bijyanye no kugandagura abanyagihugu mu bijyanye no guhamagarira barundi kwankaragenzi babo mu bijyanye no gukomeza umugwi w'inkorabara w'imbonera kure eka mbere tukibagiwe no mu bijyanye no kubandanya bigumiza ku butegetsi mu kwiha imyanya itangaje murabona ko na n'uyu munsi aribo bagifukamye igihugu munda ibyo rero byarana bakomeje cyane mu kubandanya basahura rwose amatungo y'igihugu bajya kuyabika muri ibi bihugu bona bicuditse nabo bibashishikira bibari inyuma mu kubandanya umugambi wabo wo guhonya abarundi no kubatera ubwoba
Hagati mu ndongozi z'amazi hose yo no mu banyamazi Hagati mu ndongozi z'amazi
Ika twakire umunywanyi wa nyuma wa kino kiganiro akaba ari Sibomana ari mu ntara ya Karusi
hari abapolisi babiri bakuru bakuru bari bafatiwe hano na Europeana bafite ikrade ya generale baba genero Kote fuwa bizimana chegera chutwa igipolisi cy'u Burundi cyerwedira ko buca batazanda kugaka minisitiri w'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu abo bantu rero inyere pene bagumije kwibihano yari yabafatiye kwera Maria kozwe Demir Kenze babagiriza yuko bahote agataya kaza na muntu cyesho nibaza kuba babibagumije ko niki cyane aza kuba babikomeje ko no kugira ngo babereke yuko bakoza makosa kandi bakeneye kwisubirako ko bakoza makosa bakeneye kwisubirako ndetse burya birafite n'icyo bisigura na perezida ashobora kubona na perezida ashobora kubona yuko abo bari kumwe bagizwe amakosa ndetse atiyubaye ko na leta yiwe ititewe rwose ititewe rwose bagumye bayishinze ijisho ivyo bituma niho butumwa bwo kuvuga ko bagihanze amaso ivyo leta iriko irakora kubera abo hejuru bagiritswe amakosa bagiritswe amabi bahawe ibiti kandi bizwi ko bari no mu bihano yego iyo niyo mesaje bashatse guha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira amenye ukuntu leta yiwe iriko irabonwa n'amakungu maze ahindura byahindura niwamenya ukuntu abifata yego
bagomba kugukwegera ukabutabazi ubamenye ukabuzi umbire kucuzi
bamwe bati ivyo bihano ngo byari bikwiye gufatirwa no kubandi bategetsi basanzwe bavugwa ko amabi menshi abandi nabo bati ngo ivyo bihano nta nguvu bifise kuko bitababuza kubandanya gutwara ngo nivyo bagirizwa babandanya babikora atacamira a rero niho dusoze kino kiganiro wibaziki cyo kuri uno munsi nkabashimiye mwebwe mwese mwari ko muratwumviriza Jospin Duimana niwe yari muhinga bw'ivyuma kino kiganiro makomugishikizwa na Benoncile Ninazwe
Wibaziki ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 250 73 89 20 502
canke utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe
Wibaziki
uko gutegura amatora
Wibaziki
kome ngiye ntago nayakire neza
ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10 z'umugoroba